Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Hii ni Radio Ijwi ya Amerika isamenira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Nshuti mwese mu duteza amatwi ndi neza muri studio ya gatanu muri kumwe na Frederic Nkunikije
na Placide Magambo nange ndabaramukije.
So gukubeshya ubwogo bwari buhari kuko no kurya bya byananiranye kuko umuntu yavuye atahantu ngiye nta nyiteguye cyane maze imyaka 25 ntahagera bimeze bite ubwogo bwari buhari nta wajya kubeshya ntabwo yarafite ubwogo bwo twa tubufite rwose.
Uwo ni umwe mu banyarwanda bahoze arabarwanyi ba FDLR irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ubu batahutse bari mu nkambi ya Mutobo.
Umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Ethiopia yemereye abatavuga rumwe na leta yiwe ko amatora y'umwaka wa 2022 azoba ku mugaragaro.
Nyuma y'amezi atandatu y'urugendo rugira ku birometero miliyoni 160 mu kirere, icyogajuru cy'Abanyamerika cyageze ku mubumbe wa Mars.
Leta ya Uganda isabwa gutohoza ubwicanyi bwakozwe n'abasirikare mu mwaka wa 2016.
Uburusiya bwatangaje ko kuba Ukraine yashinze iteka ryegurira ubutegetsi gisirikare mu gihugu cyose mu bihe bidasanzwe bishobora guteza akaduruvayo mu burasirazuba bwa Ukraine.
Idonido ya makuru ni mukanya. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Leta z'ubumwe za Amerika hamwe n'ibindi bihugu biriko biratira kamu abategetsi bo mu gihugu cya Uganda kabasaba gutohoza ibitero byakozwe n'abasirikare ku ngoro y'umwami w'intara mu myaka ibiri heze. Ibitero byahitanye ubuzima bw'abashika ku ijana. Abana bashika 15 bari mu bantu baguye muri ivyo bitero byakozwe ku mwezi kwa 11 mwaka wa 2016 ku ngoro ya Rwenzururu. Irongowe n'umwami amaze imyaka itari mike agwanya ubutegetsi bwa Perezida Yoweri Museveni nk'uko bitangazwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazina muntu Human Rights Watch. Ubwo bwicanyi bwatanguye inyuma yaho abapolisi bataniye mu mitwe n'abanyagihugu bari inyuma iyo mwami. Mu nyuma uyu mwami hamwe n'abanyagihugu amajana bamushyigikiye baciye bahagarikwa kandi benshi muri bo baracari mu nyororo. Leta z'umuzi Amerika hamwe n'ishyirahamwe rya Buraya biriko birasaba kwa polisi hamwe n'abasirikare bakoze ubwo bwicanyi bacidegemvya gushika ubu bakwitwa intahe mu gahanga. Leta ya Uganda ivuga ko ivyo bitero vyakozwe ku mirwi y'abagwanyi kandi ko ibirego vyo bwicanyi biri mu minwe y'ubutungane. Gushika ubu nta musirikare n'umwe arahagarikwa, ahubwo umusirikare yararongoye ivyo bitero Major General Peter Elwelu yahavuye ashingwa amabanga akomeye kurusha yo kurongora ingabo z'igihugu cya Uganda. Leta ya Uganda iriyamiriza ibirego bivuga ko bajejwe umutekano bagandaguye abanyagihugu kandi irahakana amakuru avuga ko hari abana baguye muri ivyo itero. Perezida Museveni yafashe ubutegetsi ku nguvu mu myaka irenga 30 iheze ntarashobora kujijura abanyagihugu muri iyo ntara ya Rwenzururu ngo bamushyigikire. Abo banyagihugu bavuga ku butegetsi bw'ikampara buri ku birometero 340 vyo ntara butabitayeho.
Nyuma y'amezi atandatu y'urugendo rugira ku birometero miliyoni 160 mu kirere, icyogajuru cy'Abanyamerika cyageze ku mubumbe wa Mars. Abashakashatsi b'Abanyamerika bizeye ko icyo cyogajuru kizakusanya ibipimo hamwe n'amakuru yimbitse ku miterere y'uwo mubumbe. Icyo cyogajuru gipima ibiro 360 kandi mu kucyubaka cyatwaye akayabo ka miliyari y'amadolari. Iki cyogajuru kizamara amezi atatu gifata amafoto kiyohereza ku isi kugira ngo abashakashatsi b'ikigo cya NASA babanze kwiga imiterere y'ubutaka bwo ku mubumbe wa Mars. Nyuma yaho kizatangira gupima ingufu z'imitingito ihaba, ubushyuhe kimwe n'imihindagurikire y'ibihe byaho. Hateganyijwe kandi ko icyo cyogajuru kizacukura umwobo ku butaka bwo ku mubumbe wa Mars gifate amafoto agaragaza imiterere y'ubujyakuzimu. Ibyo bizafasha abashakashatsi kumenya niba uwo mubumbe wa Mars ugizwe n'ubutaka busanzwe cyangwa se niba ari urutare. Ni ku nshuro ya 8 ikigo cy'ubushakashatsi mpuzamigabane cya Amerika NASA cyohereza icyogajuru kuri Mars.
muri kumwe babandanya kumviriza iradio hijwi rya Amerika umushikiranganje wa mbere w'igihugu cya Ethiopia uyu munsi kwa kabiri yabonanye n'abakuru b'imigambwe 81 batavuga rumwe na leta kugira ngo bayage ukuntu bonagura ibikorwa bijanye n'amatora nk'uko byatangajwe n'ibiro vyiwe. Abiy Ahmed ya bemereye kandi ko agiye gukora bishobotse byose kugira ngo imigambwe itavuga rumwe na leta igire uruhara muri politiki yari yiganjemo runani rwiwe. Abiy yarahinduye byinshi kuva afashe ubutegetsi mu kwezi kwa kane, yarahaye ikaze abanyapolitiki batavuga rumwe na leta bahora baba mu mahanga hamwe n'imirwi y'abaharanira kwiyonkura. Yararekuye imbohe yongera aragena umunyapolitiki atavuga rumwe na leta yahora mu ibohero mabanga y'umukuru umurwi w'igihugu jejwe amatora. Iyo nama yagize n'abanyapolitiki batavuga rumwe na leta yashimikiye cyane cyane ahanini ku bintu byonagurwa kugira ngo amatora yimirije azobe akoreshejwe ku mugaragaro kandi bose bakayagiramwo uruhara. Urunani rwa Abiy ruzwi ku izina EPRDF ruri ku butegetsi kuva mu mwaka w'1991. Urwo runani hamwe n'iyindi migambwe icuditse narwo nirwo rufise ibibanza vyose mu nama nshingamateka. Mu ndwi iheze yaragenye Birtulka na Mideska mu mabanga yo gutegura amatora atekanijwe mu mwaka w'2022. Birtulka yari mu banyapolitiki barenga 20 bahagaritswe inyuma yaho habereye ubwicanyi mu mwaka w'2005 igihe urunani rw'imigambwe itavuga rumwe na leta rwiyamiriza insinzi y'urunani EPRDF.
Uburusiya bwatangaje ko kuba Ukraine yashinze iteka ryegurira ubutegetsi igisirikare mu gihugu hose mu bihe bidasanzwe bishobora guteza akaduruvayo mu burasirazuba bwa Ukraine. Uburusiya buvuze amagambo nyuma y'uko bwigaruriye amato atatu y'intambara n'abasirikare 23 ba Ukraine bari bayarimo mu nyanja y'umukara hafi y'intara ya Crimea. Uburusiya bwambuye Ukraine mu mwaka w'2014. Nubwo Perezida Donald Trump yanze kwamagana iki gikorwa cy'Uburusiya, ariko ambasaderi wa Amerika mu muryango w'abibumbye we yacyamaganye. Yasobanuye ko iki gikorwa gifatwa nk'agasuzuguro n'ubushotoranyi butubahiriza amategeko mpuzamahanga. Ministre w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov we avuga ko ayo mato yavogereye agace k'amazi ku ruhande rwabo, kandi ko icyo bagifashe nk'igikorwa cy'iterabwoba. Umuryango w'abibumbye n'umuryango uhuza ibihugu by'Iburayi byombi birasaba Uburusiya ibisobanuro ku mpamvu zabuteye guhohotera igihugu gituranyi. Iyo miryango irasaba kandi kurekura ubwato n'abasirikari bari baburimo batwaye bunyago nta zindi mpaka. Ariko Uburusiya bwavuniye ibiti mu matwi buvuga ko nta bisobanuro bubagomba. Ambasaderi wa Ukraine mu muryango w'abibumbye avuga ko Uburusiya butajya bwumva neza atari uko bufatiwe ibihano, akanibaza icyo umuryango mpuzamahanga utegereje ko wakagombye guhita ukanira Uburusiya ikirukwiye.
Igihugu cya Israel uyu munsi ku wa kabiri catangaje ko gisubiye kunga imigenderanire n'igihugu cya Chad. Imigenderanire yari yahagaze mu mwaka w'1972. Iyo nkuru itangajwe nyuma yaho perezida wa Chad Idriss Deby akoreye urugendo rutari rwitezwe i Yerusalemu muri indwi. Inyuma y'urwo rugendo rwa Deby rw'iminsi ibiri, Israel yaciye gisohora, igihugu cya Israel cyagiye gisohora itangazo rivuga ko umushikiranganji wa mbere Benjamin Netanyahu hamwe na perezida wa Chad Deby bazotangaza vuba iyo nkuru. Igihugu cya Chad kiguriyemo abayisilamu benshi, kandi ibihugu byinshi by'abayisilamu ntibifise imigenderanire n'igihugu cya Israel. Ibihugu bitari bike byo muri Afrika ntibyashatse kugira imigenderanire n'igihugu cya Israel kuvaho Israel cigaruriye intara zo muri Palestina mu mwaka w'1967. Yamara leta ya Netanyahu irabandanya kunagura imigenderanire n'ibihugu byo muri Afrika. Amakuru yo mu karere Placide.
Ya mu makuru yo mu karere ro turahera mu Rwanda rutangaza ko rumaze kwakira abarabarwanyi b'umutwe wa FDLR n'abagize imiryango yabo basaga 1000 barimo abatahutse ku bushake n'abatahutse ku ngufu. Umunyamakuru wacu Eric Bagirubusa yasuye ikigo cya Mutobo gitangirwamo amahugurwa kuri abo basirikare. Ni inkuru rero ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Caporale Irankunda Azarias, Sergeant Mbozembizi ni Mbozembizi cyane Mpozembizi.
Mu kigo cy'amutobo gitangirwamo inyigisho ku bagiye gusubira mu buzima busanzwe bari abasirikare kiri mu karere ka Musanze mu cyahoze ari prefegitura ya Ruhengeri ubu ni mu majyaruguru y'u Rwanda. Abakozi ba komisiyo ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe bari abasirikare barabarura bahoze ari abarwanyi b'umutwe wa FDR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda n'imiryango yabo baturutse mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aha muri iki kigo baranyuranamo witegereje amasura benshi barakuze baturutse mu bice bitandukanye bya Kongo.
Nyira prefegitura na komini aha ubwo tubyita buno ni iburengerazuba aha
nabara barwanyi n'imiryango yabo bamwe bavuga ko nyuma yo kurambika intwaro hasi bemeye gutahuka ku bushake abandi hitabazwa ingufu. Hafi ya bose babaga mu nkambi bakavuga ko kwikubitiro batiyumvishaga gutaha.
Ntabwo byari ku bushake ariko byategwaga n'amakuru abantu baduherezaga cyane cyane mu miryango ngo nuza bazakwica wundi kingo mu miryango baguhindura ibyaha bakaba bagufunga bakakwica ngo barakoze ibi kandi utarabikoze ukagira ubwoba bwo gutaha.
Buri wese muri aba bari abarwanyi umubajije umunsi we wa mbere ku butaka bw'u Rwanda barahuriza ku kuba bari bafite ubwoba ariko bakaza gusanga ikinyuranyo.
Umunsi wa mbere ngihagera hano baratubwiye ati ni karibu ariko muri ngiye ntabwo nakubeshya ntabwo nari ntuje ariko bwarake bwa mbere bwa kabiri bwa gatatu nahise ntuza nkurikije n'inama batugenda tubwira ibiganiro twagiranye byose nano bihuriramo ko na mukantu abona Sarafine nawe twabanye Brazzaville.
Aba nabo kuri mikoro za radio Ijwi rya Amerika bati icyo bacyari cyose ku munsi wa mbere ku butaka bw'u Rwanda.
Si ukukubeshya ubwoko bwari buhari kuko no kurya byari byananiranye kuko umuntu yavuga ati ahantu ngiye ntabyiteguye cyane maze imyaka 25 ntahagera bimeze bite ubwoko bwari buhari ntawe wajya kubeshya ntabwo yari afite ubwoko bwari twatubufite rwose.
Wowe?
Mbo ubwoba ntabwo bwabura kubera ko nk'ubwo duhaguruka baratuziritse kutubuha rero batuzana ahangwa n'ikintu cyagomba kudutera ubwoba. Aho kumvaga ko n'ubundi ari ugupfa ariko ni ukuvuga ngo tugeze ahangaha ubu ngubu tubona ko nta kibazo tune
bivuze ngo barabaziritse bani bande
n'abakongomani.
N'ubushishozi bwinshi winjiye mu kigo cya Mutobo bari kwakirira bara barwanyi ba FDR n'imiryango yabo ubona bamwe bafite ubumuga batewe n'intambara z'urudaca aho babarizwaga. Twashatse kumenya imibereho yabo ya buri munsi aho mu mashyamba ya Kongo maze uyuvuga ko yari ku ipeti rya Premier Serijati.
Bo imibereho y'abasirikare bo muri Kongo wenda nkatwe neranjwe no kuyeranja nkaho kinyeye ishyamba nkuvuga ngo twahingaga ushoboye korora korora ushoboye gucuruza gacuruza nubwo buzima twari turimo
no kwiga byabagaho se
kubana gavoka nyine bigaga mu buryo bwa yaranjoma kuko hanini wasangaga amashuri atangiye yagiyemo hagati intambara ikabirabaye abandi bakajya mu ipori bahazavuye twe tugasana n'abagiye gutangira bushyashya nubwo buzima twari tubayeho ariko nubundi ugasanga abantu bari yubatse.
Ikindi cyumvikana kuruta kuri aba banyarwanda bari bamaze imyaka isaga 20 bataza umwuka wo mu gihugu cyabo cy'u Rwanda nuko bakenera gutahuka ahitira hafatwa nko kwivuko byaba ari kuyoboza. Tega amatwi.
Nawe nzi u Rwanda afite imyaka 13.
Uvuka hehe?
Igitarama.
Ugitarama su iracyabaho?
Ntago mbizi nahunze ndi umwana gusa nabimenya nyine kandi narahunze ndi umwana.
Ubu bayivanyemo akarere ka Kamonyi, akarere ka Muhanga n'akarere ka Ruhango. Ibintu ayo makuru yafite?
Reka da ntago mbizi kuko nahunze ndi umwana muto cyane. Ntago nabashije kubona amakuru y'abantu bawe ndango bambyira ati ni gutya na gutya.
Abavandimwe mu miryango urabibuka se?
Ntago nkibibuka. Niba banakiriho ntago mbizi.
Ukifuza iki rero?
Nifuza yuko Imana yambonanisha n'imiryango.
Mu kiganiro n'Ijwi rya Amerika Madame Seraphine Mukantaba n'ukuriye komisiyo yo gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare yavuze ko kugeza ubu Rwanda rumaze kwakira abari abarwanyi ba FDLR n'imiryango yabo basaga 1000. Madame Mukantaba yabwiye Ijwi rya Amerika ko hari icyizere ko hari abandi barwanyi ba FDLR bashobora gushyira intwaro hasi mu minsi iza bagatahuka mu rwababyaye. Muri iki kigo cya Mutobo abagabo bigishwa amezi 3 ku nyigisho z'uburere mboneragihugu n'ibyabafasha gusubira mu buzima busanzwe. Kugeza ubu haragaragara ubufasha bwo kubabonera icyo kurya, aho kuryama, abaganga babitaho kuko harimo abaje barwaye n'ibindi. Komisiyo yo gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare iremeza ko kuri iyi nshuro igeranije n'indi minsi itari mike ishize abatahuka biyongereye. Nyuma yo kubigisha se bizagenda bite cyane kuko bwije uko bukeye ubutaka bw'u Rwanda nabwo burushaho kubiyanga. Haba hari ibisigara bya leta se kubazaburaho kwerekeza. Twumve madame Mukantabana kuri iyi komisiyo.
Imibare ntisanzwe ariko abantu n'abanyarwanda. N'abanyarwanda bajya iwabo. Abenshi muri aba ngaba bafite aho bakomoka, bafite iwabo, bafite imiryango bakomokamo, bafite amasambu. Abatayafite ubwo nibo leta yarebera nk'uko isanzwe irebera abandi. Aba banyarwanda bafite uburenganzira bwo kuza iwabo, uduke duhari tukadusangira, nta munyarwanda uzabura hajya, u Rwanda ni runini ruradukwiye.
Aba bari abarwanyi ba FDLR batangiye gutahuka kuri uyu mubare udasanzwe kuva hagati mu kwezi kwa 11. Byitezwe ko muri iri joro ryo kuwa kabiri nabwo hashobora kuza abandi banyarwanda baturutse muri za Kisangani n'ahandi. Abagore n'abana barajyanwa mu nkambi z'agateganyo ya Nyanza n'iya Kijote. Bagira ubusajwi rya Amerika mu Ruhengeri mu majyaruguru y'u Rwanda.
Urakoze Eric. Mu Burundi abanyagihugu baserukira abandi bo muhingo yo mu ntara ya Bujumbura ihana urubibe n'igisagara cha Bujumbura barashima insiguro bahabwa kubijanye n'umugambi imbono 2025 wo kwagura igisagara cha Bujumbura. Ni inkuru y'umwenshi makuru w'ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanya nka ari i Bujumbura mu Burundi.
Abitavye iyo nama y'iminsi ibiri yabereye mu gisagara cha Bujumbura bavuga ko baje bafise impungenge ku uwo mugambi ari uwo kubomora nk'uko vyamye ku yandi mareta. Abiyambere Joel n'umuhanuzi wa muzitandari wa komine Mutimbuzi ajeje intwaro n'imibano ari mu bitavye iyo nama.
Bari batumye kugira ngo tuyage batubwira ibijanye n'ingene igisagara cha Bujumbura giye kwaguka, hama nako tuje dusubira mu mitumba yacu tuba kugira ngo tubisigure bene gihugu kugira ngo bitegurire ico kuntu ingere igisagara cha Bujumbura kizokwaguka.
Mwe n'abanyagihugu tabye no ruganda mukiza nta makenga mwari mu fise nti mwari mu fise ubwo
amakenga twari dufise twibaza yuko byose nka tutumenyereye n'ubwo igisagara cagutse cyo gitwara naho hantu hose cagukiye.
Inyuma y'iminsi ibiri bariko barasigurirwa umugambi wo kwagura igisagara cha Bujumbura, abayitavye bavuye mu makomine ya Kanyosha, Kabezi, Isare na Mutimbuzi bavuga ko ibyo basiguriwe vyabanyuze.
Ko baradusiguriye neza ariko n'igisagara kizokwaguka komine izoguma ko yari nyene mu gisagara cagukiye mugabo meri ntize kuvugira ayo makomine igisagara cha gukiyemwo.
Mbega aho muherereye mubona abanyagihugu koko bazora nk'uburyo bwo kubaka izo nzu za kijambere zikenewe?
Turibaza ko bidazoshoboka, bishobora kudashobokera abantu bakeya, na nico gituma mubona twa kutavuga cyane kibazo kijyanye n'imizibukiro. Abanyagihugu batari bake tubaza ko tazobishobora mugabo igihe bazaba baronse umuzibukiro ukwiriye n'abazo binyengene biyungunganye.
Ibyo twabyizeho neza twabivuganye, bavuze yuko ahazoyaguka hose hari muri meri, hazoguma muri meri, hari hasanzwe hari muri Bujumbura rirare, hazoguma muri Bujumbura rirare, nta kibazo na kimwe bizotera.
Makenga mufise ko baba bahenze.
Oya, twe turibaza ko leta itoba yazanye umugambi wo kubesha abanyagihugu. Twe turizera neza ko ivyo batubwiye ari ukuri.
Umunyamabanga ntahigayezwa mu bushikiranganji bw'ibikorwa vya leta arahumuriza abibaza ko uwo mugambi wo kwagura igisagara ari uwo komora ababa mu micungararo yacu. Egide Nije imbere yabwiye Ijwi rya Amerika ingene uwo mugambi uzoshirwa mu ngiro abanyagihugu badahohotewe n'ico abahaba bazokora mu ishirwa mu ngiro ryawo.
Niko kwasigaye kwa nyagose ntikoma ko biyimuka dukeneye ko baje mu mugambi bakaza mu nkabandi tuzogira igisagara ku buryo abenyagihugu bitunganya kirikare ari maza kenyera nabo bakajamwo bakubaka abatabishoboye nabo bashaka kuronka imizibukiro bakaza kwa kantu yegeye igisagara kugira ngo ahuba ku mabyo amazu bako amazu ajanye igisagara tugezemo kwimuka kwabo kuzuba kwatekanije mu byuga twagize birimwo nta buzohoterwa n'amazu bayo tuzime kugira ngo tubahe ukubaho neza kwabo bizokwirwa neza ku buryo bazabunguruje bazonka baba neza ntitugiye kubangaza ko leta n'umubyeyi wa bose amafaranga sazoje imbere igikundo kwashira ahantu heza kugira ngo ubwo byabo biteze imbere.
Uwo mutegetsi Ijwi rya Amerika ryamubajije ibigiye gukorwa mu kiringo cy'imyaka 25 isigaye kugira uwo mugambi uje mu ngiro. Egide Nije imbere avuga ibiriko birarangurwa muri kino gihe.
Mu myaka mike y'imije gukorwa ndaborosa cyane mu ngirwa ntitwaze ibyirwa neza tubise kutuyigisha bene gihugu umugambi dufise uri imbere haya manaho nyaka kuza gushyirwa mu ngiro naho tuzokwisunga imigambi yatizo yaduhaye ko leta bise imigambi kwa igihugu ku myaka 15 tuzoga twisunga iyo migambi kandi tuje kure n'ibyo leta yifuza. Imigambi zo batuzwe mu ngiro niyo tuzobe yaduhaye yisunze ibikeneye mu gihugu. Uwo mugambi w'igisagara cha Bujumbura harimo amazu, harimo naho kurima, harimo naho kwira ibiratiro. Numvuga mu migambi dufise gushika 2025 suba ko tutazorima. Muri uwo mugambi gindi tutekanijwe hari aho kurima harasiganijwe hariho bazobasigurira aho kima tuzohagwa mizuko hama tuwagiye neza ku mpibe zacu hagumye habereye ishusho ryiza.
Uwo mugambi waranasiguriwe mu ndwi iheze abaserukira abandi bo mu makomine ya Rugazi na Mpanda yo mu ntara Bubanza. Ibice bimwe bimwe vy'ayo makomine navyo nyene vyegwa n'iyagurwa ry'igisagara cha Bujumbura. Leta y'u Burundi ikifuza ko muri 2025 igisagara cha Bujumbura coba gisa n'ibisagara vy'ibihugu biteye imbere. Bujumbura, Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Urakoze Evariste Tukirikani Murundi icegera cha kabiri cy'umukuru w'igihugu yatanguje icese kuri uyu wa kabiri isekeza ry'iminsi 16 ryahariwe kugwanya amabi akorerwa abakenyezi iryo sekeza ryugururiwe mu ntara Kirundo muri komine ya Bugabira n'inkuru ya Jean Bosco Ndarurinze ari mu Kirundo mu Burundi.
Kuba hari umunsi wahariwe kugwanya amabi akorerwa abakenyezi ntibisigura ko akorerwa abagabo yirengagizwa. Joseph Butore icegera cha kabiri cy'umukuru w'igihugu yarahagarariye ku izina rya leta y'u Burundi ibirori byo gutanguza icese iminsi 16 yari kugwanya amabi akorerwa abakenyezi ati nta kaburimvu.
Ibiharuro bishikirizwa n'ibigo bijeje byo kwakira abakoreye amabi afatiye ku gitsina byerekana ko ibice birenga 85% y'abahura nako kabikabishe ari abakenyezi n'abigeme byumvikana ko uyu mugwe utegereza kubitabwaho kurusha ayo mabi tuvuga ari mice kwinshi hari ugushashuzwa ku nguvu hari ugukubitwa uguturubikwa hari no kwimwa ijambo ugasanga umutegezi nashobora gushikiza icyumire ciwe mu rugo ikitavuze cyo no kugira uruhara mu ikoreshwa gitunga byo mu rugo hari naho aba bana bicana
ko ibiharuro vy'abakoregwa ama biboneka nk'ivyiyongereye Martin vy'abandi arongoye ubushikiranganje bw'agateka ka muntu imibano n'iterambere ridakumira arabiha insiguro
turavye ukuntu vyama vyabigo bijejwe iterambere gigo n'imiryango abarundi kazi basigaye bavyitura kugira bumviritswe kugira babaronderera umuti yamabi atandukanye babakorewe bigenda byiyongera hari nabihenze kubiharura bavuga yuko byaba byaduze ariko twebwe mu isuzuma twagize twasanze yuko ari yamasekeza yagiye arubahura.
Jeanette Ken umuhuza bikorwa wa mashyirahamwe yegamiye ishyirahamwe impuzamakungu ni mu Burundi ati ibitigiri by'abakenyezi bakoregwa ihohoterwa si byo byoza imbere.
Il y a les chiffres collectés parfois des centres qui abritent les femmes victimes mais
hari ibiharuro vyegeranywa n'ibigo vyakira abakenyezi bahohotewe ariko ikibazo cy'ihohoterwa rikorerwa abakenyezi si kibazo cy'ibiharuro. Umukenyezi umwe gusa ahohotewe twese dutegezwa guhaguruka kuronka igiharuro nyezina c'abakenyezi bahohoterwa nibishobo igikenewe n'ibikorwa n'ishaka ryacu mu gutuza ayo mabi.
Qu'on doit faire pour mettre fin à cela.
Abajeje intwaro ku gwego go hasi nawo mu gisata cy'indero basabwa n'icegera cha kabiri cy'umukuru w'igihugu kuvavanura n'ingeso yo gufumbatishwa kugira birabire hijya imbere y'ababataka bahohotewe ngo batunganirizwe. Abakenyezi bahohotera abagabo nabo nyine baragabishwa. Joseph Butora avuga ko abazo babitanze mu gisata cyo kugwanya amabi akorerwa abakenyezi bazoza barategwa intege ku rubanza nkuru.
Turasabye ubushikiranganje n'abandi bakorana mu gutegura igisekeza ko mu mwaka uza mu gihe nk'iki bozoshira habona amashira hamwe canke abantu giti cabo bazoba bitanze gusumba abandi mu kugwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme. Tukifuza ko bene abo bantu canke bene ayo mashira hamwe boza barashimirwa mugaragara.
Ariko harakarimba ntarengwa kubiyemeje kuja muri ubwo rugamba.
Abafasha ubushikiranganje muri ico gikorwa y'abamashira hamwe y'abarundi canke abanyamahanga turabibukije ko atawohirahira ngo yikinge inyuma y'urugamba azanye ibyiyumviro byo kuzimanganya imico n'imigenzo ya miranga abarundi kazi abubatse n'abatarubaka.
Intara ya Kirundo yatangurijwemo isekeza ya iminsi 16 yahariwe kugwanya amabi akorerwa abakenyezi iza mu kibanza ca gatatu mu Burundi. Mu kuboneka mu abakenyezi bakorerwa amabi imbere hari intara za Gitega na Muyinga. Urubanza rwo gutanguza iminsi 16 yahariwe kugwanya amabi akorerwa abakenyezi mu Burundi rwitabiriwe n'abashikiranganje batatu abaserukira ibihugu vyabo n'amashyirahamwe mpuzamakungu mu Burundi hamwe n'abatorewe guserukira abanyagihugu mu ntara ya Kirundo. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco Ndarurinze. Tugaruke mu Rwanda mu ntara y'Uburengerazuba ahavugwa ubwumvikane buke hagati y'abakora umwuga w'uburobyi mu kiyaga cya Kivu mu karere ka Rusizi n'abakoresha babo batavuga rumwe ku gihembo gihabwa umurobyi. Ibindi tubibaze umunyamakuru wacu Themistocles Mutijima.
Ni mu masaha y'umugoroba ashyira ijoro ku nkombe z'ikiyaga cya Kivu ku ruhande rw'akarere ka Rusizi. Ako ni akamo k'abarobyi bashotse Kivu bagiye mu kazi kabo. nakazi bakora kuva masaha y'umugoroba bagakesha ijoro mpaka mu gitondo. Benshi muri bo bibasaba gusiga imiryango yabo nibura mu gihe kigera ku kwezi bakakimara bataragera imuhira, ndetse gishobora no kurenga bitewe n'aho amakipe bakoreramo yerekeje muri aya mazi magari y'Ikivu. Bakora mu buryo bwa nyakabyizi bakorera abanyiramataro bariyo bita amakipe. Abo nabo bakabahemba amafaranga ari hagati y'ibihumbi 278 y'u Rwanda mu gihe kingana n'iminsi 23. Ni amafaranga babarobyi babona nk'intica n'ikize.
Yembo usanga ari gike cyane kubera ko yirebye iminsi 22 cyangwa 3 ibihumbi 8 bari amafaranga make cyane.
Tuvuba imusozi baratubwiye ati ni ibihumbi 8 turi bugendere. Bya bihumbi 8 ejo wagera igihe bakakubwira ati habonetse 5. Kandi bazi ko ukeneye mituweli, bazi ko ufite urugo, bazi ko ufite abana. Kandi ibyo byose ntaho bari burirebereho.
Make cyane nyine ugutegeka gukubita ryamye. Ntabyo n'ukubura icyo dukora.
Bijyanye n'iki gihembo bahabwa kuri bamuretse n'iterambere no kwita ku bagize imiryango yabo biracyari ingora abahizi.
Maze imyaka 32 nkora umwuga w'uburobyi. None urebe ndashaje.
None ku myaka 30 umaze kugera ku cyo umaze gukuramo iki?
Uretse kurya gusa se hari ikindi nakuyemo? Nta kindi. Abantu ubwabo ubu ngubu umwana asigaye yitungana. Ubwo ni gutyo nyine. Iyo amaze gukura ikivo kiramutunga. Byagenda gute?
Aba barobyi bavuga ko bababazwa no kumva ba nyiramakipe bababwira ko na bya bihumbi 7 cyangwa 8 bemerewe batari bubicyure iyo umusaruro warumbye, nyamara mu gihe warumbutse nta n'ikiyongeraho.
Mu gihe twabonye umusaruro ndibavuga ngo reka tube n'agahimbaza musiki tubahereze wenda ng'icumi cyangwa 12 ngahe. Noneho iyo twawubuze niho batwereka ingorane yagize. Akatwereka ngo wendura murahembwa 5 ngo niyo mfite ngo murihangane. Tukibaza nase kuki iyo twabonye umusaruro atatubwira ngo twabonye umusaruro uyu nguyu wenda reka nanjye murengerezeho 2. Icyo kintu cyaratugoye cyanadushenguye. Twabuze naho ubwo twakivugira.
Bagasaba rero inzego zibishinzwe kubafasha igihembo cyabo kikaba cyakwiyongera.
Twebwe nk'abakozi icyo tuba twifuza ni uko amakoperative yagira iki akora akaganira tukiga ku mushahara w'abakozi tugomba gukorera, wenda ukemezwa natwe ubwacu nk'abarobyi tukagira koperative tubarizwamo.
Nibura twifuza yuko nibura bajya baduha 20.
Niba hari ukundi wenda ubuyobozi bwazatwitaho bukarebaho bwatukuraho icyo kintu wenda tukajya duhembwa natwe nka 12 ngahe byibura ku kwezi byaruta.
Icyakora ku ruhande rw'abagize ihuriro ry'amakoperative akora uburobyi mu kiyaga cya Kivu mu karere ka Rusizi ho igihembo bahabwa kirahagije. Bwana Nzeyimana Jean Claude uri kuri ati
bigendana nyirizina nuko mu mazi hahagaze. Iyo rero nta musaruro uhagije urimo turongera tugahura tukavuga ngo ese umukozi yakagombye kubahembwa ibingana bite kugira ngo bya bikoresho nabyo akoresha bizabashe kwisazura. Muri make biba ari ibintu bifite umurongo, ariko mbona tugerageza kubishyira ku murongo ibyo babona byari ibyo byakagombye kuba bihagije.
Mu gihe izi impande zombi zitemeranya ku gihembo cyakabaye gihabwa umurobyi, inzego z'ubutegetsi ku rwego rw'akarere ka Rusizi zatubwiye ko zidashobora kwinjira mu micungire n'imihemberwe y'abarobyi kuko ari abakozi b'abashoramari bigenga. Bwana Kayumba Efuremu uyobora Rusizi yabwiye Ijwi rya Amerika ko uretse kuba abo barobyi bagana ibiro bishinzwe ubugenzuzi bw'umurimo bikabahuza n'abakoresha babo, bo nk'ubuyobozi bwite bw'akarere ntacyo babikoraho. Aha mu karere ka Rusizi habarurwa amakoperative y'uburobyi agera kuri 7 ahuza ba nyiramakipe y'uburobyi. Abo bose rero nibo bicara bakagena icyo gihembo gihabwa umurobyi wa nyakabyizi, ariko we nta rundi ruhara bigizemo. Temistokre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Imbere yo gusozera ibiganiro byacu byo kuri isaha, reka tubibutse incamake y'amakuru avugwa hirya no hino twabashikirije. Twababwiye ko Leta Zunze Amerika hamwe n'ibindi bihugu biriko biratera kamu abategetsi bo mu gihugu cya Uganda kabasaba gutohoza ibitero byakozwe n'abasirikare ku ngoro y'umwami w'intara mu myaka ibiri iheze. Ibitero byahitanye ubuzima bw'abasivile 100.
Twababwiye kandi ko nyuma y'amezi 6 y'urugendo rugera ku birometero miliyoni 160 mu kirere, icyogajuru cy'abanyamerika cyageze ku mubumbe wa Mars. Abashakashatsi b'Abanyamerika bakaba bizeye ko icyo cyogajuru kizakusanya ibipimo hamwe n'amakuru yimbitse ku miterere y'uwo mubumbe.
Umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Ethiopia uyu munsi ku wa kabiri yabonanye n'abakuru b'imigambwe 81 batavuga rumwe na Leta kugira ngo bayage ukuntu bonagura ibikorwa bijanye n'amatora nk'uko byatangajwe n'ibiro byiwe.
Twababwiye kandi ko Uburusiya bwatangaje ko kuba Ukraine yarashinze iteka ryegurira ubutegetsi igisirikare mu gihugu hose mu bihe bidasanzwe bishobora guteza akaduruvayo mu burasirazuba bwa Ukraine.
Nshuti mwese mu kundi radio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye kuri saha bigaruka ingaha tuboneye ukanda kanya ko gushimira ingenieur hamwe na Fasila yadufashe kwigiranya ibiganiro twashikirije amakuru mwashikirije na Frederic Mundikije
na Placide Magambo turabashimiye rero kuba mwadukurikiye mukomeze mukurikire ibiganiro bya radio ijwi rya Amerika mugire ijoro ryiza murara haryana.